hari inzandiko zitari nke zateye amakenga abatari bake zirimo amasezerano yoba yaragizwe hagati yarimwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi yitwa World Child n'ibiro by'ubumwe bwa Buraya ngo bakoregwe ibikorwa bimwe bimwe n'amashyirahamwe y'agateka ka muntu amezi make imbere y'imigumuko yabaye mu 2015. Ayo mashyirahamwe yari kubakorera ibyo bikorwa akaba yarayobowe n'abarundi nk'izitwa Focode. Twokwibutsa abatwumva ko ari amwe mu mashyirahamwe yahagaritswe mu Burundi kubera yagirijwe kuba yaragize uruhara muri iyo migumuko yo mu 2015. Ambasaderi Uwiriyinyamitwe, izo nzandiko zashyizwe kuri internet mwaba mwarazibonye muzivuga ku iki?
Ego twarazibonye mbere na leta y'u Burundi yarashyikirije urwandiko aho ishyikiriza amakenga ishishe kuri izo nzandiko kuko zigaragaza neza yuko ubumwe bwa Buraya bufise uruhara mu mabi yabaye muri kino gihugu mu 2015. Aho twabonye abantu baje mu barabara imigumuko bakagira mu barabara bagatura amapine bakica abantu bagaturira abantu bakamenagura amazu hamwe no kugerageza gutembagaza inzego zose n'abanyagihugu ukongeramo n'ibikorwa by'iterabwoba byagiye birabaho abantu batura amagrenade mu masoko batura amagrenade ahantu abantu barari benshi yica abantu ibyo byose rero bigaragaza yuko abo bantu bahungishijwe n'ubumwe Buraya kandi bafise n'uruhara muri ibyo bintu byabaye muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi. Bigaragaza rero yuko ubumwe Buraya bufisemo uruhara rutari buto muri ayo mabi yabaye.
Amatohoza yerekanye ko izo nzandiko n'amasezerano yagizwe muri zo yerekanye yuko izo nzandiko ari zo nk'ibiro by'umukuru w'igihugu mwifuza ko hokogwa iki musaba iki ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mbere n'amakungu yo muyasaba iki?
Icya mbere amatohoza ntukeneye kuko biragaragara ko inzandiko ari zo. Nyuma mwakurikiye radiyo y'abafaransa RFI ibabeshuje bagira bati ibyo dusanzwe tubikora no mu bindi bihugu bisigura ko ibyabaye muri Libya ibyabaye muri Iraq n'ibyabaye mu bindi bihugu bagiye barasenyagura ari ingendo ubumwe bwa Buraya busanzwe bukoresha n'ahandi. Inzandiko rero ziragaragara neza n'uko ari zo kuko nabonye n'ibyo bavuga yuko zitabaho bagira bati ibyo n'ibisanzwe twahora tubikora. Ikigira kabisa ni uko twamenya ko kenshi iyo bamaze gusenyagura ibihugu bagaruka bati twarihenze. Byarashyitse muri Libya aho wahoze twari igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Obama mu kinyamakuru Figaro bavuze bati agira ati twarihenze kuri Libya. Byarashyitse aho Abongereza bagize bati twarihenze ku byerekeye Iraq kuko ibiganisho nk'inganda bavuga ngo barafite ni byari. Muradi ko habaho amaraporo ava mu mashyirahamwe amwe amwe yigenga bakagira bati hajya ahantu bigeze uku byo mu gihugu cy'u Burundi twagiye tubona inzandiko zivuga yuko ariho nyabwoko yategurwa. Ibyo byatanze gushyikirizwa n'abo bantu nyine bari ko baragerageza kureba yuko igihugu cy'u Burundi cyoshyenyurwa n'inzego nyinshi n'abanyagihugu zigatembagara. Ibyo rero ni ibintu bigaragara Leta y'u Burundi nta kindi yosaba atari uko u Burundi n'abarundi byokubahirizwa. Nta kindi yosaba atari uko agateka kazina muntu abantu bavuga ngo baragwanira bobanza ahubwo bakagaharanira ku Burundi n'abarundi. Ibivuga twabonye mu barabara abica abantu akaba ari abo nyine bahabwa amafaranga kugira ngo ubuga burenshi bugaruka bwagirize Leta y'u Burundi n'inzego z'umutekano yuko buriko buhonya ngateza zina muntu kandi aribo babyikorera n'amafaranga bahawe n'ubwo bwa Buraya muri ibyo bihugu bitubura nyine kugira ngo bononore u Burundi n'abarundi.
Ambasaderi Uwiriyinyamitwe mu biro by'umukuru w'igihugu murakoze cyane rwose mu kiganiro duhaye.
Nandi ndabashimiye.